bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazo.
Abashitse naho baca bazimba cyane kubera abone ko atandi bizoza na tasuko tuzorema ngo tubiroge aho inzara yatwishi yatunonosora.
Turafise amakenga kuko abarimye batarimye n'abasomyi ntibazoronka ingene basoma bizozimba cyane.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri komune Muramvya intara ya Muramvya nyene bavuga ko ingingo y'uko atantara zihana hana ibifungurwa n'imbuto iboheye mugunga barimye. Ku ruhande rw'abasumi amakenga y'uko ibiciro by'ibifungurwa bizoduga umwanya n'umwanya ni yose nk'uko muza kubyumva handi hato. Ariko imbere y'idonido iyo nkuru ndabemere n'izindi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make kumwongere wa Ekleziya Katolika Papa Francis aza gushika mu gihugu cha Colombia kuri wa gatatu mu rugendo rw'iminsi itanu nk'uko yavyemereye ico gihugu mu ntango z'umwaka wa 2016 kuni cashika ku masezerano ahagarika intambara azokigendera. Mwibuke ko haiza mezi make abarwanyi b'umuhalifa FARC basinya amasezerano y'amahoro na leta ya Colombia yahagaritse intambara yari imaze imyaka irenga 50. Nyenubwiranda Francis na Vaticano baragize rero uruhara runini muri ibyo biganiro kugira ngo amahoro asubire kuyagwa muri ico gihugu co muri Amerika yo mu manuko. Nahubwo rugendo rushimikiye ku mahoro, Vaticano ivuga ko hari ibindi birenze ibyo rushyize gushora gushika ko muri ibyo hakaba harimo kurwanya ubwicanyi nk'uko bishikirizwa n'intumwa ya Papa mu karere ka Amerika yepfo Guzman Caricuri. Umukuru w'urunani rassemblement w'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika iharanira demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yasavye abo bafatikanije kunga ubumwe gusugereza perezida Joseph Kabila gushikaho yomoka hagatanga ubutegetsi imbere y'uko umwaka wa 2017 uhera. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uno wa kabiri, Tshisekedi yamenyesheje ko atabindi biganiro biteze kuzojamwo n'ubutegetsi. Tshisekedi akabona ko hakwiye kuba ukubisikanya k'ubutegetsi no kubohora igihugu imbere y'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri uno mwaka turimo. Republika iharanira demokarasi ya Congo tukibutsa kwiri mu ruhagarara rufatiye kumvo za politike gwatewe no kuguma ku butegetsi kwa Kabila inyuma yaho ibirongo bibiri yemeregwa n'ibwirizwa nshingiro y'ico gihugu birangiriye itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 hari muri 2016. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira Demokarasi ya Congo. Ku bari ku gataka ku Rwanda namwe bwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Muriko mutwumva ku mirongo ya FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Abanyagihugu muri komune Muramvya intara ya Muramvya nyene bafise amakenga yuko batazoronka imbuto zo gutera mu gatasi kimirije. Ayo nayo akabafatiye hanini kwizimba ry'ibifungurwa hari navyo basanzwe bikora ko igihe yakenewe imbuto no kudahanahana ibifungurwa hagati y'intara. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya atubwira ivyinshi kuri ino nkuru.
Bamwe mu barimyi bo muri zone rya Rusera ya komine Muramvya baratanguye ibikorwa byo guhanda bitegurira iteragira ry'imbuto zo mu gatasi ko muri kuno kwezi kw'icenda. Ariko bavuga ko bari mu maganya yo kutaronka imbuto zimwe zimwe bivuye ko umwimbu wo mu mwaka uheze utagenze neza. Aba barimyi bavuga ko ibintu byunyurwa nuko izo mbuto zizimbye aho boziguriye. Isiguro baryo zimba hamwe ningingo bavuga ko yafashwe n'abarongo intara ya Muramvya yo kudahanahana ibidandazwa n'izindi ntara
mu ntara ariho amategeko yuko utazura kuzana ikintu ukuye mu yindi ntara uzane mu yindi ntara udandaza niho bigore kuronka ni imbuto ngo ntuzurushwa kuronka ibigori cyangwa ibiharage nk'umwaka muri ntara ino twamusa ibiharage bizogorana abitera ndazo bironga
abashitse naho baca bazimba cyane kubera abone ko atandi bizozana tasuko tuzorema tubironke ahinzara yatwishira tunonosora
turafise amakenga kuko abarimye batarimye n'abasomye ntibazoronka ngene basoma bizozimba cyane
ariko rero buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko arahakana ko batigeze babuza ihanahana ry'ibidandazwa n'izindi ntara icyo bikoze avuga ko bahimirije abanyagihugu ibijyanye n'itunganywa neza ry'umwimbu mu ntumbero yo kudasesagura kukaba nkako abadandaza ahanini basigura ko ikena ry'imbuto muri iyo zone rishobora kuva ku izimba ry'ibiciro ry'ibidandazwa iryo basigura ko imvo ari amakori y'umurengera batanga uyu numwe muri bo
ngiye kurangura naho birangura bizimbutse yubikuye byabonetse kuva twetwe ntatwe twarose ku mahero biguze igiciro icongerwa nuko amahero gende ari hamunzira intara yayo yose urenganya uri hamahero ubushitse ngaha naho nabaranguye ku gihumbi ikiro cy'ibiharage ushika ngaha ukirihe nk'amajana atatu hano numva twe dushya ku 15 usanga ibintu bizihinze kibaze ngo bigure neza kuko ntamahero nabo ntaba bafise
uyu mudandaza abandanya asaba ko nyabuna bogabanirizwa amakori
twebwe ikori twayitanga kuko uri kuradandaza ntanzu ushobora kudandazamo dutanga dufite itasi umaze kugenda nda uwo muntu nyene uguriye abafite igitasi none umaze gutanga igitasi hose ukariha urumva munzira naho ukoroheza kugira ushike tarishe nk'ubuje ndavuye mu ntara ya Gitega nshize muranja ndari shitse hahari ndandariza ndari ndi shantu hatatu none umva bo banyoroheje gute
ariko naha nyene buramatari w'intara ya Muramvya avuga ko amakori atangwa nkuko amategeko abitegekanya kandi ko kubwiwe atavuna nkuko bivugwa tumenyeshe ko zone rya Rusera isanzwe itarimwo ibitegwa mbumbarugo ahanini abanyagihugu baho barima igitegwa cibiraya hamwe n'ingano ari naco gituma buramatari w'intara ya Muramvya asaba abarimyi muri rusangi kugwiza umwimbu Emmanuel Niyungeko asigura ko vyofasha ko abanyabujumbura basanzwe basumira muri iyo ntara batamarira ibidandazwa abanyagihugu
kumbure izimba ry'ibifungo byoneka mu ntara ya Muramvya kuri gicanke kiriya ivana ku ntara ya Muramvya isanzwe yegera isagara cha Bujumbura nayo isanzwe igaburira rero igisagara cha Bujumbura kuryo bushimishije kuko ku minsi y'amasoko tutasanga hari amamodoka menshi cyane yaje mu ntara ya Bujumbura cyangwa mu ntara ya Gitega baza kurangura ibyo kurya mu ntara ya Muramvya nitwo bibima ariko kumbure uko kuntu hazaba bisaba benshi kumbure gusanga bafite uburyo bwinshi burenge bwene gihugu mu ntara ya Muramvya rero umunyagihugu agurisha ko abona amafaranga aboneka buce twosaba nuko kumbura bene gihugu bacu abo bananya kugwiza umwimbu gusura kugira ngo turabe yuko aboza gusuma abashe kuronka ibyo basura bishimishije gusumba yebo byo twagwana bafite uburyo bwinshi gusumba bene gihugu mu ntara ya Muramvya
muri rusangi abanyagihugu bo mu ntara zitari nke bafise ikibazo cy'imbuto bivuye ku ruzuba rwatikije imirima mu mwaka uheze ariko intara ya Muramvya iri mu zari zaronse umwimbu kuko isanzwe yegereye ikibira mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri uwo muco duhaye tuve ngaho mu ntara ya Muramvya dukubitire mu ntara ya Cibitoke aho kuronka amazi ari nko kuronka umuzi wibuye Evariste Nzikobanya nka akora ijwi rya Amerika mu ntara ya Cibitoke Evariste mwiriwe
mwiriwe neza Diane
ubwo ukeneye bw'amazi umaze igihe kingana gute ngaho mu ntara ya Cibitoke
ubwo kene bumaze ukiringo cy'ukwezi kirenga aho mu ntara ya Cibitoke ariko nkuko abanyagihugu baho babivuga bavuga bati amazi ariko aracika heza imyaka myinshi ndetse rero mu gihe cy'ingo bigaca byunyuka aho mbere gucika ubu kugira uronka amazi nkuko mwaruhije kugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ari nko kurondera umuzi w'ibuye
ni mu mugwa mukuru wa ntara ya Cibitoke canke no mu yandi makomune ategereye mugwa mukuru naho ico kibazo kiriyo
Mwiyadi mako mine nga Uganda isanzu kiri mukiraya aho nta bukere bw'amazi buhari amazi araboneka kuko azavuye hejuru mako mine ya mugwi ariko mu rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke hasanzwe haba n'abantu benshi amazi arakenye biri baboneka ko n'amabombo yumye yagadutse kera cyerekana yuko rero ubukene bw'amazi ari ntangere nuko abantu babona bagirira bafite amabido n'ibidumo n'indobo bagenda kurondera amazi aho yapura kure cyane imbwa ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoro.
Evariste ni gikino ne kiwuza yuko ayo mazi ari mu za Rugombo ari mu za Buganda Rugombo ahagera.
Ikibuze kugira amazi ashike ngaho ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke n'ikinyene n'abanyagihugu bibaza reka n'abagije intwaro yo hasi bavuga bati icyo kibazo cyarabungitswe hejuru muri regidezo no mu butegetsi bw'intara cy'ibitoke ariko gushika n'ubu babona ko icyo kibazo kitaratorerwa umuti naho bavuga bati twe twaronse umuhango yuko rero bagiye kurondera amazi mu makomine ahanamiye icyo kiyaya cy'intara cy'ibitoke aha bakaba bari biteze amazi aturuka za Bukinanya na Mabayi na Murwi na Mugina gushika n'ubura ariko bakavuga bati ayo mazi nadushikire kugira ngo dushobore guhangana n'ibiza by'amazi yadutse kubera isuku rike.
Ni igiki kiriko kirakogwa hanimba hari n'ingaruka mbi zimaze kwibonekeza uziduciye ku masonga?
Ingaruka mbi zishobora kwibonekeza ni kidashobora cyatumye gitongora mu mapreze abanyagihugu bo ngaho mu Rugombo ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke rero bakavuga bati n'ubu aho imvura itasurira kidacakorera kirashobora kwaduka nimba atagikozwe. Twegereye rero umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara cy'ibitoke akaba yatwishyuye yuko batareza amaboko uburongozi bw'intara cy'ibitoke cyo kimwe n'ishyirahamwe regidezo risanzwe ritanga amazi bavuga yuko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo amazi ahakenye aho mu ntara cy'ibitoke ashobore kuboneka mu maguru mashya.
Urakoze cyane gose Evariste Nziko Banyanka, iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu bundi buryo makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze nawe.
Ijugi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Ikibazo cy'uburozi kiragisibije mu ntara ya Ruyigi, abagira kuri bane ni bamaze gupfa nyuma yaho baririye uburozi mu mpera z'indwi iheze. Abari ubwo burozi bose bari hagati ya 30 na 40. Umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana niwe yacijya nino ino nkuru.
Huko twabwiwe n'abanyagihugu ba ku mutumba wa Gasenyi, zone Busoro, komine Bweru, intara ya Ruyigi, abanyagihugu bari ubwo burozi baburiye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Bavuga ko bari bagiye ku rubanza rw'ubugeni rwa Mufitiye Gregori wo ku mutumba wa Gasenyi, aho yari aramutse ashingira umuhungu wiwe. Abambere batanguye kuremba ku munsi wa gatandatu, aho babiri muri abo bavuye bacikanira ku ivuriro ry'i Busoro ku munsi w'Imana. Ubwira gatatu, amakuru twarose avuga ko yacikaniye ku ivuriro rito ry'Inyarunazi, aho yari karavurirwa. Ku ivuriro ry'i Busoro niho twasanze batatu mu bahagwariye baratubwira uko byagenze. Niyo Nizige Joseline aratubwira uko yafashe.
Musinangura uvyumva twagiye mu rubanza ari kuwa gatanu, ariko nafashwe kuwa gatandatu wa saa tatu. Tanguye kumva ndibwa mu nda, nkameneka umutwe. Ndabwira mama tuwari kumwe n'indagiye kuryama numva atari heza. Mama muhaheze umwanya ntangura kuvomise kumuguma ndemba muganga ifatwa narumva imbeho nkategetwa nkumva umengo ni malariya.
Nije imbere Donata arikeka ibyo yanduyemo.
Ngerageje kuraba ukuntu twafashe abantu benshi banyoye inzoga yitwa impeke nibo usanga menga nibo bashekishwe cyane. Abandi banyoye izindi turumva ko mu nyuma bavuga ko bamerewe nabi ariko bo ntibyabaye grave cyane.
Uwikwekwa gutanga ubwo burozi yavuye amenyekana hapfa kurara Benedigito mubanyi wa Mufitiye Gregori yari karashingira umuhungu we basanzwe bafitaniye amatati y'amatongo. Habarugira Diomedi umuforoma yakiriye abo bagwayi yatubwiye uko baje bameze.
Abantu bashyitse ku munsi wa gatandatu sadivize joro haje barivuga mu nda bacibwamo bongera badaho tugerageza kubaha imiti turabavura mugabo gucibwamo ibihumbi byiyongera haheva haza kindi cyumviro kivuye mu banyagihugu bahaka tubaha imiti tubira yuko hari ibintu byo mu Kirundi. Ibintu badava byari ibintu bimeze nk'ibihimba byinshi bagize bazagize ingorane. Hariho n'ibindi n'indi produit tutashije kumenya neza yari imeze nk'amakoto.
Inyuma y'iby'ubuganga bwa kijambere kuvura abagwayi byavuye bihindura isura.
Ijyo ku mugoroba niho haduka umuntu yemerera yuko yoba yarabaroze. Niho rero kintu cya mbere yatubwiye nuko kuko ari ukubagombora kugira ngo umuntu asigaye atarapfa ntabagipfa. Ya miti mwabonye yizanye byo salamo yazijyo araza yevuga kuti impande yacu ibintu by'ibivuga bizanye mu gasashi aravutiye muti baranywa bose arabaherereza nyine mu gatoro nababagije kuva buca amazi kugenda kabi gucibwamo kabi mugabo kuva ku munsi wa gatandatu kwa mungu 3:35 yahaca niko biriho kubitwara yete bacibwe mu badaho.
Ivyo wa muforoma vuga biremezwa n'abagwaza.
Urumva baba baramuzanye hano bamushikanye baramubaza ati none wewe aba bantu urashobora kubagombora. Ngwe ko ndabakombora agira none wewe nta muntu asubira guhera. Ngo ya bakiri uyu muti ngo bawunwe ndewe ndabakomboye ngo nta muntu asubira guhera.
None yavuga ko ari abarogeye.
Yavuga yuko atari we ngo atari bo yahama wihama uwo mubanyi.
Ngenda bankaye Jide umukuru wa zone ya Busura ati
uyu pfa kurara yarabyiyemereye atanko nariko hama gushikaho byose tubibona ku mugaragaro arabigira mbona nkubone arahana umutabo bantu arabagombora n'ubu nta urasubira guhwera kandi yariyemereye yuko atamuntu azosubira gupfa.
Inyuma y'umuhinga muwuno wa kabiri Sahushi Modesita umukenyezi wa pfa kurara Benedigito yafashwe n'abanyagihugu aho bamusanganye intunduguru nyinshi mu mufuko. Abanyagihugu bamutegeze gusigura amatu y'ibivuvu afise muri uwo mufuko maze amenyesha ko ari imiti yo kuvura abantu. Nk'uko twavyiboneye abanyagihugu bamutegetse kurya ivyo bivuvu nawe abirengerako. Inyuma y'amasaha abiri Modesita Sahushi yaciye yigorora arasezera isi. Umugabo we yemerera ko ari we yatanze ishano rirembeje abantu bashika 40 benshi bagizwe n'ugwaruka aracyafungiye ku biro vya zone Busoro kugira ngo amatoza abandanye. Ibweru muri komine ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi ry'Amerika.
Bakoze nawe Fidel d'Antoine Sabimana tuvere ronga hibweru duce dukubitira gatonya muri zone ya Kivumu iyo nayo kabiri muri komine Mugamba y'intara ya Bururi mu Burundi aha abanyagihugu bo muri ako karere bahanze no kubura ivuriro n'ibitaro biri hafi kwera rero ubukene bw'amabarabara meza n'imisozi ihanamye abagwayi batabarizwa hakoreshejwe inderuzo bigatuma bashikira umuganga barembye nk'uko muvyumva mu nkuru y'umunyamakuru wacu Chrissy Munezero.
Dutwaye umuntu arembye cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo.
Komine Mugamba ni imwe mu makomine agize intara ya Bururi. Kuhashitse ubwa mbere abona hari imitumba miremire ariko imwimwe nta biti byinshi iriko biturutse ku miriro hamwe n'inkukura. Iyo komine ya Mugamba igabuyemo amazone atandatu yose afise amavuriro mato mato kiretse zone Kivumu. Bukebuke Alexi ni umuhanuzi wa musitanteri ajejwe intwaro n'imibano muri komine Mugamba.
Zone ku zone hari ivuriro mugabe hari zone imwe rero itarubuzura itararonka ivuriro ku banyagihugu barashifuza ku yandi mazone aho begeranye. Urumva abanyagihugu rero bo muri iyo zone birabagora ko ari usanga hari abagenda ibirometero birebire ugasanga mbere bariko baranaja no kwivuza mu mavuriro yaba begereye mu yandi makomine atari no muri no komine yacu.
Cyo kimwe n'abandi Barundi abanyakivumu barakikwa n'amagara bagakenera kwitura muganga.
Nitwa Mparabanyi ndagwaye ukuguru kuranja gota kubyimba ha rero nikweze cyanke bandahitse nkajya kwa muganga araho bamputunini nkagira mitende buhoro buhoro.
Niyo ugiye kwa muganga uja he?
Njinya kashasha cyanke muramba.
Urahashika none?
Haraho bandarika byanse barandarika bikunze ko ntumbagira nkagenda
ngashika.
Gutarika bandarika ku wundi ruzo batwara ku muntu agwaye.
Muhoro ugira impungenge ko bahava banyerera bakagutura hasi.
Ah none hari ukundi none ko atakunda ugira uko ubugwaye.
Abanyakivumu ngo baragira ingorane iyo hageze gutabariza indembe.
Imodoka ntishobora gushika ngaha atari muci. Iyo haba mu rushana imvura iri kwiragwa ntibashobora gushika ngaha. Gushikaho umuntu yivuze. Tugira ibirometero bishika nka 30. Dutwaye umuntu arembye cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo. Bwa bunyerere nibwo buca butubangamira.
Umukenyezi yimungenze amushira ku nderuzo.
Nk'iyo atagiye hakiri kare nyine wagenda agiye kwa ramita aramufata. Mu gihe umufatiye nk'ino ari muhira bagenda bamutera nk'uko nyine ku nderuzo.
Nayo ngo hamwe wokwegereza ivuriro abo banyakivumu wo kwiruhutsa.
Byomfashanye ni we ndi hafi ko ntumbagira ngashikaho n'ingoga.
Ku bwacu ibitaro byo tubaha gufi. Bagaheza bakaduha abaganga bakaduha n'imiti ikwiye icyo nacyo ni ivugwa cya leta niyo yodufashe.
Mu ntwaro ngo ariko araraba kugene inyubakwa y'iryo vuriro ryo mu Kivumu yoherahezwa bakamenyesha abo barongoye ko batayobewe ingorane bagira iyo hageze kwivuza.
Birashika ari nk'umurwayi urumva muri ico gihe kubera hari hasanga ata mabarabara ari hashika kubera imitumba usanga imisozi imitumba yo muri komine Mugamba hari itorohereza ahantu hashobora guca ibaraba. Nico gihe abanyagihugu barahita bakamuterura ari umurwayi bakamushikana ku ivuri. Muri kazoza nitwe turafite umugambi w'uko twokubaka ibitaro byo kubakwa ngaho muri ino komine ya Mugamba.
Iyo komine ngo irakeneye kandi ko igitigiri c'abavuzi bahakorera cokongerezwa eka ngo boshima kuronka n'ibitaro vyegamiye komine Mugamba. Ko gushika ubu abagwaye cane bitura ibitaro biri Matana canke naho bakishikira mw'igenda. Chrissy Munezero mu Mugamba kubw'ijwi rya Amerika.
Krisi Munezero arakenuye. Kuri uno wa kane impunzi z'abarundi za mbere zo mu ikambi ya Ndutiri mu gihugu cya Tanzania vyitezwe ko zizotangura gutahukanwa mu gihe rero abagera kuri 12,000 bamaze kwiyandikisha ko bashaka gutahuka. Hari uwundi muce wemeza ko hataragera. Umenyesha makuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru yavuganye n'izo mpande zose kugira ngo twumve iyi myiteguro igetse.
Iyo nama yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam yari yitabwe n'umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi, hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi. Inyuma y'iyo nama umushikiranganji w'intore gati mu gihugu muri Tanzania Mwiguru Nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere ku itariki 7 z'uku kwezi kw'icenda. Mwiguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo.
Na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100 mpaka
atigiye nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire yabiyandikisha bashaka gutahuka. Ku munsi yiyandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri. Igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800. Mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuyeyo, ubu bageze ku 12,000 bashaka gutaha. Biyandikisha kugushaka kwabo, natwe nka leta icyo dukora no kubashigikira ku ngingo bafashe nk'uko amategeko mpuzamakungu abidusaba. Ivyo mu Burundi umukuru w'icyo gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cyabo. Na mugenzanje w'intore ya gati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira. Ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki 7 z'uku kwezi kw'icenda. Aho ndizeye ko nabasigaye bazoca biyandikisha.
Hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganji arahakana yivuye inyuma ko igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nk'uko bivuga, habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi.
Wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu. La hasha.
Abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha nguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi, sivyo na gato. Ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse. Abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo, nabo bakababwira ko hari amahoro. Abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima, baciye bitaba rero ako kamo maze byandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo. Nitubona ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka. N'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitabye akamukiwe.
Na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia, wamejiandikisha.
Ku Rwanda rwa leta y'u Burundi umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu yitabye iyo nama, yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco. Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo. Barandagiye arahumuriza ko atangorane n'imwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano. Leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'ibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa, eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa. Barandagiye yibukije ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania, mu Buganda, hamwe no muri Congo. Amakuru dukura mikambi y'impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwako. Izo nazo ni gisagara cha Bujumbura, intara ya Bujumbura Rural, intara ya Makamba, hamwe n'intara ya Ruyigi. Aho ni naho havuye igice kinini c'impunzi zahungiye muri Tanzania. Naho biruko hari bamwe mu mpunzi twavuganye mu minsi heze abambere batanguye kwiyandikisha ngo batahukanwe, bavuga ko batiteguriye gutahuka vuba. Unumwe muri bo:
jewe sinshaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi. Ije rero ntibirahera, jewe sinahunze ubukene, sinahunze inzara, n'ubu ntahana ku nguvu aka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga.
Iyo kambi ya Nduta nirimo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi bihumbi 15 mu gihe hariyo impunzi zirenga ibihumbi 126. Igihugu cha Tanzania nico kirimo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga ibihumbi 277 zikaba ziri mu makambi atatu. Pye Clavinio Nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ino nkuru mushaka gusubira kumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mukanya isase ni kiganiro c'amagara y'abantu. Runo musi rero muvyerekeye kubungabunga amagara yacu turagaruka ku ngwara ya malaria igisibije mikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Desire Hatunga Imana ko ijuri ya Amerika mu Rwanda yadutegura ikiganiro cy'uno munsi.
Ingwara ya malaria ni ingwara iri mu zica abantu benshi hano muri Afrika na cyane cyane muri Afrika iri munsi ya Sahara. Iyo ngwara ntitoranya umuto canke ukuze ariko yivuwe kare irakira. Muganga Sirilo ntawo mpagaze aratubwira bimwe mu bimenyetso biyiranga n'ingene babitandukanya kugira bamenye koko ku muntu yafashwe.
Ibimenyetso bihari ni cyane cyane umuriro, hanyuma umuntu akakajugumira ntagire akayabagu. Ariko ibyo bimenyetso rero birashobora kuba bisangiye n'ibindi, ariko naho nyine cyane cyane akamenyekana umutwe. Nibyo bimenyetso novuga ahanini bisanzwe bihari mu gihe cy'urwaye malaria.
Umuntu abibonye rero icyihutirwa ni iki?
Umuntu abibonye ibyo bimenyetso yoje kwa muganga, kuko kwa muganga niho baheze bakamenya yuko umuntu arwaye malaria, kuko malaria mu isanzwe tubitora bwoko bubiri. Nimvuga turaba mu mashini bita microscope canke tugakoresha igipimo cyihuta ico bita test rapid. Hanyuma rero ico gihe turaheza tukabona yuko arwaye malaria, kuko mu isanzwe ibyo nibyo OMS itubwira ko duteze gukurikiza uko kuntu kugira ngo tubone ko umuntu arwaye malaria. Nayo ubundi byo kuvura kubera wibajije ko afite ibyo bimenyetso gusa, mu isanzwe ibyo ntibishika kenshi, kuko hari nawe usanga wihenze ukavura ibitari byo.
Muganga ntawo magaze amenyesha ko iyo ngwara byoroshye kuyikingira, navyo bikaba bishobora gukogwa mu buryo butandukanye, hamwe n'umukena tovuga ngo yabuze ukuntu yikingira.
Ko gukinga nabo ku bwoko bubiri ni gukoresha imisegetera irimo umuti urama, ibintu twita musikere imprégné à durée durable. Iyo rero iraheza igafasha cyane igihe cyose bayijyamyemo, kuko murazi yuko imibu yikinga cyane cyane ahantu hari ibizi, ahantu hari agahumbezi, uyu musegetera iraheza igafasha cyane.
Mu ikambi ya Mahama aho iyo ngwara ari iz'imbere mu ngwara zikarira impunzi, hari abamenyesha ko bafata imiti rimwe canke kabiri ariko ntibakire, kandi bakemeza ko baba bayifashe uko muganga yabibategetse. Muganga Siro ntawo magaze amenyesha ko kenshi abantu babesha ngo imiti bayifashe neza kandi atari byo, aico gituma hari habi imiti atacimarira.
Ahanini arakubwira ko yayifashe ari ugasanga iyo miti yisangiye n'uwundi, rero umaze kuyisangira n'uwundi kire niheza ngo bikwiye, canke ugasanga yarayifashe hanyuma kayogwa kirimwe canke zibiri aho muri cyo gihe ntuvuga ngo afashe umuti neza. Rero biraheza bikatugora neza kugira ngo tumenye yuko, na cyane cyane abantu batakurikiranye neza kwa muganga ngo tumenye yuko yabaye resistance canke itabaye.
Muganga ntaho magaze aremeza ko ubuzima bubi abantu baba babayemwo butuma bafungura nabi bishobora gutuma imiti isendwa, kuko muri cyo gihe umubiri utakaza ingufu zo kwigwanira.
Murazi yuko gufungura ari byo bifasha kugira ngo umubiri wigwanire. Iyo rero umubiri udafise abasirikare bakwiye kubera ataba yafunguye neza, ni ukuvuga ko indwara yose aja kugwara iraheza ikamusinzikaza gusumba umwe yarasanzwe afise ubuzima bumeze neza. Nacyo gituma kumubona nabo bimigwi ya mbere y'abana afise imyaka itarenga 5 n'abagore babibungenze, murumva cyane yuko nabo bari muri iyo migwi ya vulnerability. Rero nabo bantu bandi basanzwe atari muri ibi binavuze, n'abantu kuvuga barya nabi, abantu bagendana umugera wa sida, abo nabo nyine bari mu migwi ihambaye ituma iyagwaye indwara yera yose imusinzikaza. Nacyo gituma umuti wa mbere wari uko boronka ibyo bagiye bagira amagara meza akajya kugwara iyo ndwara ya malaria, mugabo asanzwe afite ubuzima bwegeranye bumeze neza.
Iyo ndwara ya malaria irava no kwisukurike nk'uko muganga Siro ntawo magaza bimenyesha. Mu kuyirinda asaba abantu gukura ibidengeri by'amazi cyangwa amashamba abayegereye aho baba, kuko alihimibu yinyegeza ikanaharondo kera ahari abantu benshi nko mu mashuri cyanye mu makambi y'impunzi bo vyitwararika cyane kuko bimaze kuboneka ko haba gusigana ugasanga isuku ntirishemeye ya mibu igacironka himenera.
Harakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru ya duteguri akabino ngaha duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunzi mwari kumwe natwe tubashimire Etienne na Hazwi na Innocent Kimenyi mwari kumwe tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu.